n'inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyesha makuru bitandatu arivyo iradiyo y'igihugu y'Amerika, iradiyo BBC y'Abongereza, iradiyo Bonesha FM, ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa Nawe. Ni mu gihe hari hatumiwe ibirengizo utwara urwego sense rujejwe gucungira ingene ibimenyesha makuru n'amaradiyo bikora, hari nabwo batumye ko iyo nama yanse kugira icyo abivuze ko iyo nama iheze, n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikoro z'abamenyesha makuru. Icyo bikoze bamwe muri bo batubwiye ibyahavugiwe, batubwiye ko mu gutanguza iyo nama Nestor Bankumukunzi atwara sense yatubwiye ko ari umubonano wa mbere ubwo rwego rugiranye n'amaradiyo yugawe. Bankumukunzi yemeje ko ubwo rwego rufite intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza. Yamenyesheje ko babwirirwa kumvikana ingene amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamo. Abitaze iyo nama bavuga ko Bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akajyo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizokwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego. Icyo bikoze utwara urwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha makuru n'amaradiyo bigifise byinshi byo gukemura, cyane cyane bifite amadosiye mu butungane. Aha Bankumukunzi yagarutse cyane kuri radiyo Bonesha FM, yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare cy'imanza za leta kuri administrative. Ubwo rwego sense rwasabye amaradiyo nk'ayo afite imanza kubanza kujya gusaba urupapuro rwerekana ko ibyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane, attestation de non poursuite judiciaire mu Gifaransa. Leo Matengo asohokera radio Bonesha FM we yavuze ko nyabona icyo gipapuro kidakenewe ko ahubwo ari kindi cyitwazo cyangwa amananiza. Abo baserukiye ibimenyesha makuru basabye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana n'ubutungane kugira ngo ayo madosiye aze mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye. Umwe muri bo yavuze ndetse kwa kamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijeje ubugerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza. Abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika bashimye iyo ntambwe bakivuza ko ahubwo ibikenewe byose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu. Abitabye bose bavuga ko ari intango nziza, gusa bashekeje ko n'ikibazo cy'abamenyesha makuru hafi ijana bahunze igihugu cyo kuyigwa neza. Bifuza ko abo bamenyesha makuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka. Aha Nestor Bankumukunzi yavuze ko icyo kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizo kwigirwa ahandi. Ubona ko hari n'abafite imitayi mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera, bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, yamara bobo bakavyamirira kure. Abenshi muri aba bakoreye amaradiyo nka RPA, Bonesha FM, Radio Televiziyo Renaissance n'Isanganiro imbere y'uko ziturirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ku bari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo n'abo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru Itara Burundi cyandikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi. Naho atitabye ubutumire Jerome Kazabukede atwara icyo kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhushya rwo gusubira gukora.
N'ubundi twebwe twanditse dusaba yuko dukora ku mbuga ngurukanabumenyi, nibyo kuba dufite icyicaro mu Burundi ni nta cyicaro cyo kuri internet kihari, nibaza yuko baza kubitahura bakavuga bati baturekuriye gukora ku mugaragaro. Twebwe intambamyi duhora duhura nazo ni uko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta cyangwa n'undi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we. Uwo ni utatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cyugaye, rero hamwe batwemerera byo bari byiza cyane na leta. Mbere hajya nuko ingiri itabibona neza, ubundi bwo turayifasha kuko iyo hari abari ko barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora.
Urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ibyo bibazo. Nestor Bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiraba gikemugwe. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku Ijwi ry'Amerika.